uko amategeko abitegekanya twarandikiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano tumumenyesha yuko twari tugomba gukora ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Iryo kete ashitse mu bushikiranganje nk'uko babitumenyesheje itariki 11 kuko twari kugikora itariki 14 hanyuma ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarongikiye. Hanyuma ndababaza nti none ko mbwiye ko hari ikosa rekaho ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye. Aranyakira kabisa ngo ntibishoboka ngo wewe ngo warabe ibyanditse. Je ndateba ndavuga nti none byari bimaze iki kumbwira yuko bidashoboka kuba twagize ikosa cyo n'ibintu bisanzwe igikosa kuri kosora mu rwandiko n'ibintu bitoya. Cyo navuga nuko mu bisanzwe gukora ibijyanye n'amategeko y'umugambwe uko ibwirizwa ribivuga bwari uburenganzira bwacu. Hari ahantu wavuga ngo n'ibintu by'ikoraniro ryo kuza kwidagadura cyangwa kugira manifestation ku ibarabara yari inama ibi ikaba itegekanyije n'amategeko yacu y'umugambwe kandi si n'uruhushya twari twasabye kujya avuga ngo ntibishoboka ko mubikora. Aho uca wumva yuko ari bya bindi nyene bakora ibintu cyangwa bavuga ibintu inyuranye n'ibyo bifuza mu by'ukuri.
Iryo kosa babamenyesheje muraryemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
twasanze twihenze ntitwavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyene nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere y'uko kiba. Ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane akabireka tukabandanya n'ibikorwa byacu bwabo kubera nta wuzi kumbura ibyo batumbereye. Nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende Defte uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo Senere ngo itoba ngo itakibaho ngo itoba yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya no kubahiriza uburenganzira bwacu kuko gukora inama yacu nk'umugambwe bwari uburenganzira ko hoba habaye ikosa mu ikete twarashobora kurikosora bw'ibikorwa bikabandanya ko ntacyo byica ku bitunganijwe by'igihugu bindi.
Inyuma yaho babamenyesheje iryo kosa namwe mukabona ko mutashizemo amatariki mwifuza guhurira ko kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje.
Amasaha yararenze kuko urumva deja yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cyakora uwo gutse ngende twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twararijanye tubaha irindi sango turarindiriye nawo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukunduko rwego turazi ingene bifata turazi yuko ibyo gukoresha igikenye babirusha ngira ngo abandi bose ku isi
mwe mubifata nko kuburabuzwa ibyo mwakoreye.
Yego mino kutuburabuza kuko amategeko y'igihugu ukuntu avuga uramenyesha si uruhushya twari dusabye ngo bavuge ngo ntibishoboka. Tumaze kumenyesha ikintu bari gukora bari kuvuga bati kumbura bivanye n'ibindi bikorwa ibi n'ibi n'ibi mwokunguruza isango cyangwa mukagira gute mugabo urumva nta cyatuma shunguruza isango kuko iryo kosa ryari ritoyi twarashobora kurikosora.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya tugitangura kuvugana muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela uwo mugambi amakuru mubifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya.
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigwa barakora hirya no hino amadiskuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero kumbura n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi biteye amakenga kuko nk'umuntu asiba ikoraniro kaminuza atana kimwe avuze ataki mugabo kumva kumbure aguma agiranira imigenderanire itangaje n'abantu bamwe bamwe kumbura akavuga n'amajambo umva yuko adasanzwe turavye kumbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika mu ntumbero yo kutuburabuza nyene kuko murazi yuko twari dufite gukura itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu baratuburabuza biba ngombwa yuko tubitunganya mu nyuma Ibyo byose tubona rero bifitanye isano n'aya majambo umutegetsi agenda aravuga ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarema intandiriza kubomora amaperimanase n'ibindi tubona neza yuko babifiteyo bitumbera urabye n'ayo majambo abagenda aravugwana n'abo batware bavuye bamwe.
Imvugo iri muri CNL uwo uraba isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashahamwe avuga ati hariho intambwe yo barabaye agatondwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politique mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe.
Urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza hariho naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe hariya hasi ukabona niyo nyifato y'ukuntu bagenda bakatubomorera inyubako bakadufungira abantu ku busa ku kadenderezo niki ifyo rero nje ucuvuga uti yego mu mvugo y'abategetsi bamwe iterambere ryo bari hari harira mugabo kurubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo none nk'ubu abantu bagiye bakatubomorera permana canye ukumva abantu bacu barafashwe baragiye gupfungwa badenderejwe wovuga gute yuko hariho kwihanganiranira kwa politike canye wovuga gute ngo urubuga by'ukuri ruruguruye hariho bamwe barahira bakarengwa yuko atagikoko cha CNL cyokorerwa mu karere barimwo ibintu kamwe n'ibyo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice cha manda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko atamurundi akenye atamurundi yo kuba akavuga ko akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze nkuko bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri CNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanotanga na gute muri ko muratanga
muri kiringo c'imyaka itatu ikintu twabonye nuko umenga ubutegetsi ntibudyo buri ko buraja umenga no gutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri kiringo tubone yuko carangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi biranatangaje kumva abategetsi bamwe bavuga ko atabukene buhari ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira ino munsi ahembwa yo nyine nta n'amafaranga cumi bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana icyenda cyazinze rwose ku mburi 1,200 uyu munsi igwa 3,500 hagati y'3,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara ataca wiyongereye ku 100,000 cy'1,200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshejeho na wa mushahara none uwo muntu ubuze ko uwo muntu yakenye wabubeshe kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafise bakibaza ngo bose barabifise umukuru w'igihugu nimba arima amahegitari amajana atari umukuru w'igihugu ayo mahegitari amajana yarayarima n'abarundi bangahe boba bashobora kurima ayo mahegitari amajana uwo mutahe bawukura hihe hanyuma nimba tuzi yuko isi yatitutse ku karorero mu gihe bahaye isoko ihinguriro fomi kujyanye n'imyavu iyo fomi ugasanga uwo mwavu wayo ntiwabonetse ku gihe woca uvuga ngo umwimbu waragwiriye gute kandi bica binagaragarira no kukuntu ibyo biciro usanga biguma biduka amikoro nayo yagumye atakiyongerako hanyuma turetse nk'ibyo none ko bavanga Burundi batunze mu byo twaba dushora ibintu bingana iki mu mahanga twaba dushora amatoni angahe y'ibidandazwa twaba twinjiza amafaranga y'agaciro angana iki avuye mu rudandazwa mpuzamakungu kugira ngo natwe dushobore gusuma ibyo dukenera yaba imiti cyangwa ibikoresho cyangwa ibindi twaba tudafite ngahe iwacu ubuno n'umukuru w'igihugu arirengagiza yuko by'ukuri atangorane y'amafaranga y'agaciro mvamakungu yo dushoboje kugira urudandaza n'amakungu ibyo yobideha
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko urundo kabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira ngo natwe turonke amafaranga y'igusuma ibyo tudashobora kuronka ngaho iwacu ibyo rero ntiyobyirengagiza n'ubundi mutwaro uwo ari we wese ibyo ntiyobyirengagiza none ubu tuvuga ngo nta bukene buhari urudandaza ko kugira rugende neza ku karorero tuba dukeneye igitoro igitoro mu Burundi niho honyine umwino minsi ushobora gusanga imirongo cyangwa ugasanga abantu barara kuri station iminsi n'iyindi barindiriye kuronka igitoro muri bindi bihugu byose byo mu karere icyo kintu nta gihari ivyo none nivyo ca bivuga yuko twe dutunze gusumba abandi ko wombwira ngo hari ubutare mu kuzimu nibyo none ubwo butare butumariye iki mu gihe tutariko turabwimba ngo tububyaze amafaranga yodufasha mu iterambere ry'igihugu mbega aho tworaba muri iyo myaka itatu igiye kurangira twoba twubatse amabarabara ya kijambere angahe twoba twubatse ibitaro nyezi na bingahe twoba twashize mu mashuri ibikoresho mfashanyigisho nka za mudasobwa canke ibitabo twoba twashize ibingana iki ugese twatwarira abantu n'ibintu byifashe gute mbega ko giciro cyo kwiyunguruza kiguma kiduga twovuga ko byateye kwigisha cyateye imbere twovuga ngo iki aho je nibaza yuko icyo bakiza nuko abatware bacu bo kwemera kumbure abahinga bagira isuzuma ry'igisata kimwe ku kindi hanyuma aho babonye bitagenda bakemera ko bitagenda bagafata ingingo yo kubitumbereza neza aho kuvuga ngo uwuvuze wese ngo uyu ngo ni umwasi ngo ujya ngo ni igiki ngo teriyosema ahubwo bumve yuko abakebuye abavuze ati bimeze gutya baheza ahubwo babikorere ko kuko rero bafite ububasha bwo kubikoresha no kubitunganya ku neza y'abarundi bose aho kurakishwa n'uwo avuze ati burya turafite ingorane hanaha.
Honorable Agathon Rwasamura Mutwa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.